Unamuza Tanganyika rero kiriko kiduga amazi ari kaduga mu muri iteye ubwoba. Cyo ubwoba cyane gusumba n'izo zindi zose. Ko tunda none ejo babene igihugu bari mu bice tuvuga yo.
Uwo ni umuyobozi mwishikira mu biro bya buramatari w'intara ya Rumonge Abudure Nyiranyibagira. Kuri mikro z'abakunzi b'ijwi rya Amerika amenyesha ko kubera imvura nyinshi n'inzuzi zisuka mu kiyaga cya Tanganyika na cane cane ahegereye iyo ntara byibonekeza ko amazi arushirizaho kuduga.
Kubera imvura yaguye nyinshi inzuzi zikuzura izo nazo zisita mu kiyaga cya Tanganyika. Unamuza Tanganyika rero kiriko kiduga amazi ari kaduga mu muri iteye ubwoba. Ejo babene igihugu bari mu bice tuvuga yuko ibice tubona yuko byobangamirwa n'izo Tanganyika mbega bazoja icokogwa n'iki hakiri kare kugira ngo dutabarize abene igihugu mbega birakunda yuko aho hantu tubona yuko hoba hobangamirwa dushobora kuba bakura hakiri kare mbega tuhabakuye tuzubashyirahe ibyankenerwa bikenewe.
Uwo muyobozi yemeza ko n'ibarabara rikuru y'ivi Bujumbura ryerekeza mu Rumonge risanzwe rica ku nkengero z'ikiyaga cya Tanganyika riteye impungenge kubera ayo mazi ategwa n'imvura y'isegenya. Abdure Niranyibagira
sahugusa ngira ibarabara ryose mwazananye dufatiye ku ibarabara rigira gatatu rine twa mwabonye muvuye mu gitazi muteramuza mu Rumonge ijya turonso yose mwashiyemo mwabonye ko ari ibibazo bidasanzwe. Imvura yabaye nyinshi bituma imisozi n'amibarabara yose ayivujyayo idakomeye. Uno munsi kubera iyo mvura cya mu misozi uno munsi barabara ryacu byabaye ikibazo kugira n'abantu bashore n'imiduga n'ibashobora kurengana.
Icyo kibazo cy'imvura nyinshi ituma amazi ya Tanganyika aduga hagasanga abanyagihugu aho baba ngaho muri komine n'intara ya Rumonge nico kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda aho abanyagihugu batari bake bateshejwe izabo bajanwa mu masite ayo mazi adashika. Yamara kuri ubu naho bimuriwe naho bavuga ko bageramiwe n'imyuzurira nk'uko babibwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika. Aha twovuga nk'abanyagihugu begeranirijwe muri site ya Mutambara zone Gatete muri komine n'intara ya Rumonge aho imiryango ishika ku 185 idafite ayikiye ku musaya kubera amazi y'imvura imaze iminsi igwa. Ndayisenga Christophe arongoye site ya Mutambara yaganiriye n'abakunzi b'ijwi rya Amerika arasigura ubuzima bubi abarongoye babayemwo.
Imvura itanguye gukoroka hasi hari ibibazo byinshi imvura idute iguye murabona hatubaye haruzura amazi menshi cyane ari uzura hano turi bigatuma abenegihugu bagira umutima udatekanye kubera yuko aha hantu atakundi bari bubigeze.
Ndayisenga amenyesha kandi ko imiryango ishika kuri 80 muri abo basanzwe baba ku Mutambara imaze gusambigwa indaro mu kibano kuko babo bari bamerewe nabi cane. Avuga ko baba bahuye n'ibyo biza canke baba ababanye bose babayeho mu buzima bubi
ariko izisaha by'ukuri abenegihugu ba hano hose sabashikiwe n'iki kibazo sabatashikiriwe bose muri rusange ntibafite umutima utekanye kubera yuko ntiwobona umugenzi ariko araturatura waruzi yuko aje gutekana nawe ngo biboneke ko ushobora gusinzira.
Basaba ko leta yorondera ahandi hatarashika amazi kugira ngo ubuzima bwabo buve mu kaga
ko yabikoze. N'ubu tugasaba yuko uko byogenda kose yiruke n'umuvyeyi wa bose kandi nizera ko yama yadutunganirije. N'ubu bidufashe abenegihugu bari kuri uru ruhande rurimo amazi baraba ukuntu bobashira ku rundi ruhande ruboneka neza abenegihugu boyicara bagatekana imitima igasubira hamwe.
Abarongoye intara ya Rumonge bamenyesha ko ariko haratunganywa uburyo bwo kwimurira mu kindi kibanza abo banyagihugu bageramiwe n'imyuzure nk'uko babisabye. Nanone Abdure Niranyibagira umuyobozi mwishikira kwa buramatari w'intara ya Rumonge
abo rero twayishikiyeyo duhereye kuri nyakuburamatari intara ya Rumonge yaciye ishikira kwirabira n'abadufasha barajayo n'umugujejwe kugwanya ibyiza mu ntara aho nyine barishikiyeyo twese tubona yuko bene ibyo ngo tubafashe ni byiza yuko tubimurira mu kandi gace harimo amahoro n'umutekano. Iyo ngingo yo twarayifashe kandi n'ahantu turamaze gusomba kuyerekana kandi uyeme yaremeye ko dushya itanga uburyo ibubakire.
Niranyibagira amenyesha kandi ku duce twinshi tugize intara ya Rumonge dushobora kugira ibibazo bivuye ku igwirirana ry'amazi menshi kuko n'abenegihugu batashikiriwe bashobora gushikirwa ndetse n'amashuri n'ibindi bikononekara.
Ni kuvuga abantu bose bari ku nkera Tanganyika abo bose ariko n'abantu bicaye ahantu bashobora kuvuga ngo umwe ari wo wose icyo gice cyose ni igice kibangamiwe cyane. Saho gusa n'abenegihugu tuvuga yuko bari muri ya misozi hanami yarimi barabaragi wacu bari muri muri byo bice abo bose ni kuvuga yuko barabangamiye sabo gusa nunga amuza cyari umwongi muri zone rumwe nabo nyeri tutibagiye inyuba ayo mashure ibiro ibako zazari ziri mu bice ibangamiye ikuvuga yuko mu cyamake intara ya rumonge ni intara ubona yuko mu minsi iri imbere ifite izogira ikibazo biturutse kuri ubu bina tuyagiye cyane cyane kuri imvura nyinshi
indongozi z'intara zamenyesheje ko zituye ikigo ubuha mu byo kejeje harimo gutunganya amabarabara kugira ngo bige ibintu byokogwa kugira ngo iyo myuzure nayo mazi y'umurengera bitoregwe inyishu ubutagisubira inyuma Thierry Vendayishimiye Ijwi rya Amerika Kigali.